Ini Radio Ismi Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti mwese mu ruteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
nanjye Tim Shimwe ndabasoje.
Tubisigarira mu guhimo rutandukanye rwabaye mu Burundi kirabandanya mu gihe cyo kibazo kitabonwa co kimwe na bose mu Burundi.
Kuri iyo severe iriko ikora igikorwa kidashobora kunywanisha Abarundi yane za moko mu Burundi.
Iyo ni Jeremimi nani umuvugizi w'urunani Sefor Arusha.
Habari kubaravuga ko hazugwe by'ubwoko bumwe twebwe bwa mbere siko tubibona kuko murazi ko mu gusevere ufite itegeko rya ushizeho kandi mu gusevere udakora ubwoko ukorera abarundi.
Uyo ni Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Foricon F riri mu yahora afasha kumenya ahari ibinogo rusangi mu Burundi. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa batangaje no musuku wa mbere kw'igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu cy'abantu bimugera wa corona kirenga 170,000.
Amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeje muri Leta ya Nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru wa Rwanda uno munsi ku wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino turafitiye muri aka kanya. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'Ubushinwa batangaje no munsi wa mbere kw'igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu cy'abantu bimugera wa corona kirenga 170,000. Abamaze guhitanwa n'uwo mugera bamaze kugera ku 108,000 abashika ku 11,000 mu banduye umugera wa corona baramaze gukira. Intara ya Hubei mu Bushinwa umugera wa corona wiyadukijemo bwa mbere imenyesha ko abandi bantu 100 bapfuye no munsi wa mbere. Benshi mu bantu banduye umugera wa corona hanze y'Ubushinwa nabari mu bwato bwashizwe mu kibanza cha bwonyine aho ubujijwe kuhava mu gisagara cha Yokohama mu Buyapani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje no munsi wa mbere ko yakuye abanyagihugu bayo barenga 300 n'imiryango yabo bari muri ubwo bwato bwitwa Diamond Princess. Indege imwe itwaye bamwe muri abanyamerika yashitse mu masaha ya mu gitondo cha kare no munsi wa mbere mu kibanza cha gisirikare cha Travis Air Force Base muri Leta ya California. Indi ndege yashitse amasaha make nyuma yaho mu kibanza cya gisirikare cya Lackland Air Force Base muri Leta ya Texas. Abo banyamerika bose bavanywe mu Japani bazoshigwa mu kibanza cya bonyene batarekuriwe kuvamwo mu kiringo cy'iminsi 14.
Amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeje muri Leta ya Nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare. Ni ubwa mbere muri leta bemeye ko amatora atangira kare. Bibaye ubwa mbere kandi aho abahanganye muri amatora bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate bahataniye imbere y'abantu biganjemo abakomoka mu bindi bihugu nka Mexique n'Abanyafurika ariko bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Muri za leta ebyiri zimaze kubamo amatora amajwi amaze kwarurwa arerekana ko Senator Bernie Sanders wari watsinze mu matora muri za leta ya Iowa na New Hampshire ashobora no gutsinda muri Nevada. Muri aya matora Sanders yari yasatiriwe cyane na meya w'umujyi wa South Bend muri leta ya Indiana Pete Buttigieg. Birashoboka ariko ko Joe Biden wahoze ari vice perezida wa Amerika nawe ashobora kumubera ibamba kabone nubwo yari yaje mu myanya ya nyuma mu matora yo muri Iowa na New Hampshire.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru Rwanda no munsi wa mbere. Biganiro hagati yabo bategetsi babiri byashimikiye ku byerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Angola hamwe no gufasha abanyangola kugwanya ruswa. Lourenco yabaye perezida wa Angola mu mwaka w'2017 igihe perezida Eduardo dos Santos yashikirize ubutegetsi nyuma y'uko ayoboye Angola mu kiringo kigira hafi y'imyaka 40. Lourenco yaratangaje abatari bake mu gufata ingingo zikomeye zo guhangana na ruswa mu gihugu. Umukobwa wa Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, abonwa ko ariwe mufaso natunze cyane kurusha abandi bafaso mu karere ka Afrika, ariko akogwa kwitohoza muri kigiye ku byaha bijanye n'amafaranga harimo ugusahura amatungo y'igihugu. mu kiganiro mushikiranganje cyitwa migenderaniro Angola Manuel Augusto yahaye amenyesha makuru ari kumwe na Mike Pompeo ku mugambo mukuru Rwanda yavuze ko yemera ko rugendo rwa Pompeo mu gihugu ciwe ari kimenyetso ko president wa America Donald Trump ashigikiye igihugu ciwe. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa Facebook no ku kibanza cyacu cha internet acho wezi tatu akaburungu radio yacho VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cya Herero mu Burundi aho kuri uyu wa mbere mu kuyiga igihugu jejwe kunywanisha abarundi sever watanguje igice cya kabiri cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusangi muri commune Shombo intara Karuzi hagati hashivu seruko bw'u Burundi ariko ico gikogwa atari bake bavuga ko gifite imvo za politique bugahemirije amatora hagatogwa abantu bishwe mu mwaka w'1972 bivuga ko hagandaguwe abahutu yamara abatutsi bagandaguwe mu mwaka w'1993 ntibitabweho. Eroje Wirikaneza araduha ibindi kuri inkuru.
Kuri uyu wa mbere nta bisigarira by'abantu byatowe nk'uko amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari ku musozi wa Bukirasazi ruhande y'uruzi Ruvubu muri commune Shombo intara ya Karusi hari binogo bigera ku 18 umugwi wo kunywanisha abarundi severe umaze kubona ibikorwa nyezina byo kuzura ibindi bisigarira bizotangura kuri uyu wa kabiri nk'uko bakoze mu gwi severe baziganiye amenyesha makuru baro yeyo ku munsi wa gatanu windi uheze umukuru w'umugwi severe yari yashikirije aho igikorwa kigeze aho ku Ruvubu amwe mu mashyirahamwe yigenga n'abanyepolitike bagize cyo bayivuga ko urunani rw'abanyepolitike bari mu ngiro Sefo Harusharwo waso itangazo kuri uyu wa mbere rusaba kwikorwa by'uwo mugwi ivyo babirahagaze. Jeremy Minani umuvugizi warwo yasiguriye ijwi rya Amerika icabirutumye
yukuri iyo severe iriko ikora igikorwa kidashobora kunywanisha abarundi ahubwo gishobora kusubira kuvyura injyane za moko mu Burundi na cyane cyane kubera ko mu byo umugwi severe wagomba gutohoza harimo ibyaha byakozwe na CNDD-FDD igihe yari ikiri mu ishyamba kiri umuhari ugwana witwaje bigwanisha no munsi rero bakiye bashiraho abayoboka b'uwo mugambwe wonyene ngo batohoze kuvyaha byabayeho muri kahise ku Burundi harimo n'ivyo vyaha byakozwe na CNDD-FDD no kuvuga ko CNDD-FDD no munsi bibaye mu buranyi ikongera ikaba n'umucamanza bice bigorana rero kandi bice bigaragara yuko ukuri kuvyaha bimwe bimwe byakozwe muri kahise ku Burundi tazigira kuja habona ngo kuzozimangana
ariko Pierre Claver ndayicariye mu kuba severa yibona ukundi ahari kuwa gatanu mu higaniro cugururiwe bose
kurumburu abapatiri barakoro ya mosozi kurumburu ababikira barakoro ya mosozi kurumburu abakoroneli barakoro ya mosozi kurumburu abajenero barakoro ya mosozi kurumburu musenyeri yararize kurumburu abaminisitiri baragiye ku kintu cya mbere baca basubira inyuma babonye icyo bise bose komine nimero 1 umuminisitiri afite hose basobo babiri na mwene wabo yaturuka ku ishuri yagitega yica basubira inyuma mwemere ko aba barundi bababaye bakeneye gukorora bosozi barakeneye kurira ndababaza ikibazo ubwo kwicara ku binogo birimo abacu nibyo bitanga amahoro gusumba kubasohora mu binogo tukemera ko bapfuye tukabaririra.
Abaririrwa Emmanuel Nkunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ase genocide igisata cyo muri Canada yemeza ko atari bose
twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 1972 severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi ukwiyamamaza kw'amatora yo muri 2025 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kukubera umwe wese yigarahira uwamugabiye je tumi cyambere dusaba nuko iyo CV ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko ageho mu wigenga
ndayicariye ntakana ko ibinogo bye mu gihugu ari byo bagandaguwe mu gihumbi kimwe y'1972 bonyene
ibyo tumaze kumenya birenga ibihumbi 4 mu gihugu cyose kandi mu nyumbe neza n'ibyo bihumbi 4 nicyo twita igitigiri mfata kibanza kuko abarundi bose bazi ibinogo aho byo babiri ntibarumva aho kubivuga bose ibinogo ni byinshi bimwe ni jomu milongu na kamiri, milongu na gatatu, harijomu milongu milunani numunani, harijomu milongu chena na gatatu, uwi motu inji emo, milongu chena na kane na gatanu, ijote ose ni tuhe endane, biriho.
Muri byose Jeha Hakizimana mukuru cy'amo Foricon F rimu yahora afasha kumenya ibinogo rusangi asanga tagihe cyo kutari kukuri ngo kumenyekane kibaho
haba ariko baravuga ko hazugwa by'ubwoko bumwe twebwe ubwambe siko tubibona kuko murazi ko mu Gwisevere ufite itegeko rya ushizeho kandi mu Gwisevere udakorera ubwoko ukorera abarundi kubapfuye twebwe tuvuga ko ari abarundi kiretse ko uwo mugu nyene ari uzotomora ingene ubwicanyi bwagenze abapfuye bishwe n'ababikoze ukuri niko rekwa kuvugwa nuko twimirije amato ahubwo duhamagarira abarundi nyabuna guterera ku byo bazi kubishikana mu Gwisevere kugira nawo ubishire ahabona
mu Gwisevere kuri mu nzego zitekanijwe n'amasezerano yarusha mu mwaka w'2002 washinzwe mu 2014 utegezwa kugira amatohoza ku vyaha no bwicanyi vyabaye hagati y'igihumbi kimwe y'amajana 1885 ku ntwaro y'igikoloni y'abadagi kugeza mu mwaka w'2008 igihe umuhari wa nyuma w'inyeshamba FNL wemera gushira hasi ibirwanisho Roger Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umugwi ujejwe amatora mu gihugu usaba amashirahamwe y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa gutanga amazina yabo bifuza ko bazobaserukira mu nama nshingamateka na nkenguza amateka. Inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mu isome Rwanda Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu nama n'abaserukira ayo mashirahamwe y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa kuri no wa mbere mukuru mugiseni yibukije abayitavye ivyo basabwa kugira abazoshikwe ku ntonde z'abashinga amateka n'abakenguza amateka kazi hise yishimikiza zimwe mu ngingo zo mwibwirizwa rigenga amatora
turavye ku ngingo y'ijana 8 yibwirizwa rishira amateka agenga amatora tukaraba no ku ngingo ijana 22 y'iryo bwirizwa nyene turasanga kugende bashiraho abashinga amateka n'abakenguza amateka babatwa bikorwa kavuga kati ukugena abashinga amateka babatwa bigirwa hisunzwe intonde zishikirizwa n'amashirahamwe ahurikiyemo abatwa afise abanywanyi benshi yemewe n'ubutegetsi ayo mashirahamwe akukira hakitwararikwa ko ibitsi na byose biserukirwa nuko batava mu ntara imwe nico kimwe n'umbatenguza amateka
ikiringo cy'imisi 15 kuva ku gerekezo rya 25 kuno kwezi kwa kabiri nico gihabwa ayo mashirahamwe kugira abe yashikanye ibisabwa muri seni ariko abarundi mu bwoko bw'abatwa bavuga ko ikiringo bahawe ari gito cyane
pure parti politique aba bien navandibuka igihe tugiye kuraba arujisirama yama zinava mu Burundi hariho umukuru umugambo yabicishijemo aravuga ati imbere yuko uzotanga amadosi bakandida babajije mu bwo mu rwego y'iseni mura mukadufasha hakiri kare mukaba batubwira dosiye zisabwa date limite zozo turazibona kuri karendeye kugira twe turabitegura cyo gihe rero ndibuka twaraje siri kwa amasosiasiyo y'abatwa twararindiye ko mutubwira tubona ko turiko turacere tubijanye n'umwanya niwo mbona kuri twebwe tubere ingora abahitsi ati kuki cancana rero ku buryo kwitungana ku buryo n'umwanya nk'umuntu ava mu kirundo canke mu ruyigi cyivuga yuko yo depose 25 nk'ejo bundi nje ngatwahuriye ngaha murumva ko muraba akaba shanjuma yo ku depose ngaha muri sene ibyo nibyo ndiko ndasaba
umukuru mu Gwiseni aratahura ibisabwa n'abarundi mu bwoko bw'abatwa kazi hise yabongeye ikiringo cyo gutanga ibisabwa
umutindega none iyi minsi yo gutanga kandidatire ni muri mikeyi byo numvise icyo nafashe kuvira na zitanu gushika tariki 10 mu bisabwa uyu munsi tariki 17 twaharura neza dusanga hasigaye amayinga atatu arenga nivyo nitugomba kugira ngo tubakije ku giti mugabo namwe mwokwihata mugabo rero aho byoroheye gato inuko atari bimenyetso cyangwa atari iyi system isanzwe kuko ni cooptation aha rero turashaka kuba yindi minsi mike y'intango problem kugira ngo amadosiye ashike ibyo birashoboka mugabo byokunda kuva itariki 25 gushika 10 mukayaza nabyo bari byiza mugabo tuvuge uzoshyirwa nk'iminsi 2 iminsi 3 naho ye ntangorane
abahurikiye mu mashyirahamwe y'abatwa barifuza ko aboshigwa imbere kugira bazohitemwo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo bafise impapuro z'imitsindo unakavuga ko abashizwe imbere mu myaka iheze atakinini bamaze kubera ubumenyi buke.
Hamikindi nyakubahwa twagomba gusaba kandi gikomeye na cyane cyane ndagisabe ababene wacu tusangiye kurongora amashyirahamwe nuko batosura kuzana umuntu ku rutonde n'imiburi iburi atarangije amashuri yisumbuye. Ko nibyo ni ibintu bituma umuntu agiye guserukira abantu usanga ari aba ahantu badugije benshi akaba ari haduze ukuboko kuko ntabazi ibyo agiye gukora. Icyo mu kidufashamwo mukaraba n'ibijyanye n'amashuri mwamugize neza ko nabonye n'ahandi baravuze bati n'imiburi iburi umuntu adasa amashuri icyenda hari aho na bamwe baheruka gutora ku mitumba ko ata muntu adakwiza amashuri icyenda yo kwizigirwa ku mutumba.
Warongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asaba Abarundi bo mu bwoko bw'abatwa kwitunganya bonyene akabasigurira ko itegeko uwo mugwi wisunga ritavuga amashuri umushinga amateka canke umukenguza amateka ategezwa kuba afise
kuvyerekeye amashuri. Twebwe rero hamwe tubabarira cane kandi numvise ko mwamaze kubitegera yuko ari mwebwe nyine amashirahamwe yo kwitunganya. Twebwe mu mateka ari ngaha ivyo ntivyanditswe. Ikitanditswe rero nta numwe tuzovuga ngo utegerezwa kandi kitarimwe. Mugabo ni vyiza ko mumaze kubimenya mukabitegera mwokwitunganya kugira koko muntu abantu baserukira kandi babishoboye. Ibyo ni vyiza cane mugabo mumategeko ntivyanditse. Twebwe rero ivyo dushimikira.
Abarundi mu bwoko bw'abatwa ubu bahurikiye mu mashirahamwe 11 basabwa gutanga amazina 3 kuri buri shirahamwe. Ni nabo mu gusena uzotoranwa abashinga amateka 3 n'abakenguza amateka 3 bazongerezwa ku bahutu n'abatutsi bazaba batowe mu matora y'abashinga amateka yo kugenekezo rya 20 kwezi kwa 5 hamwe n'abazaba batowe mu matora y'abakenguza amateka kugenekezo rya 20 kwezi kw'indwi uno mwaka wa 2020.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru kano tujye mu Rwanda aho haruvugwa inkuru ibabaje y'urupfu rw'umuhanzi wari cyamamare Kizito Mihigo. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye muri iki gitondo kuri uyu wa mbere. Igipolisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB batangaje ko Kizito Mihigo yiyahuye. Inkuru na Eric Bagiruye Gusa.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi.
Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru. Ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha yine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere, aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya 17 z'ukwezi kwa 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali yasanzwe yiyahuye arapfa. Iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera rikomeza rivuga ko ku matariki ya 15 na 16 z'ukwezi kwa 2 Kizito Mihigo yari yasuwe nabo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito kwiyambura ubuzima. Mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo, Ijwi rya Amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze. Tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yagize ati ndi mu nama nyoherereza ibibazo kuri WhatsApp. Ijwi rya Amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwarebe ibikubiye mu itangazo ibisigaye mu kabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko Ijwi rya Amerika ihita ibaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB uwo ni Madame Marie Michel Umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo.
Urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yarafungiye i Remera aribo baduhaye amakuru batubwira ko yiyahuye.
Yarafunganye nande?
Yarafunzwe wenyine.
Mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye?
Hari ibimenyetso byagaragaye aho yari ari, iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane, ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye.
Izo ni izihe?
Cyambere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje, hanyuma namakuru ava aho yarari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iyo shuka.
Yimanitse muri kasho?
Yego, muri kasho, muri sele aho yararaga.
Hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera, hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira.
Amakuru avuga ko ari ku idirishya, hari harimo idirishya.
Nuko ubwo harakurikiraho iki rero?
Icyakurikiyeho ubu ngubu Rwanda Investigation Bureau yafashe umurongo ujyana kuri RFL hari akakiru kugira ngo hakorwe autopsy, noneho hamenyekane kuko niba yiyahuye. Kweho nibyo wenda hari kandi nakongereraho.
Yego.
Urebye nk'ukuntu yari ameze muri iyi minsi, yari afite ukuntu acecetse cyane, adashaka kuvuga rimwe na rimwe n'abo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije. Izo nizo mpamvu wenda umuntu yakeka ko arizo zatumye yiyahura, kuko wamureba ukabona asa nk'aho afite depression. Hari ukuntu ubona umuntu ameze, umuntu nibona acecetse, abantu bamusura ntabavugisha babo mu muryango we, ni impamvu umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura.
Mu Kinyarwanda upfa n'ukwita Imana.
Mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera Kizito Mihigo, ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa. Birumvikana ko iyo mushikiwaza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza. Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare Kizito Mihigo ruje nyuma y'urwa Maître Donat Mutunzi wigeze kunganiraho Bwana Leon Mugesera, nawe mu 2018 waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko. Icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjizwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo. Polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashuka yararagaho ariyahura.
Bagirwa ko aho wavuye ari kure cyane, akarengane n'urugomo, nibyo byakugejeje ku rupfu. None rero
ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje, benshi bibaza uburyo imfungwa ziyahurira muri kasho za polisi. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru ahegera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bivugwa ko yari agiye gutorokera mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana. Mu 2018 nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka inafunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo n'uwa Perezida Paul Kagame. Ni mu gihe mu 2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 10. Mu rwego rw'amategeko, Kizito Mihigo apfuye ku myaka 38 y'amavuko, nta mugore nta n'umwana asize. Akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Ikigo ndakabanishimire Eric abagira ubusa i Kigali. None ngo tukomeze mu nkuru ya itangazamakuru, aho ikigo cy'itangazamakuru cyo mu Bwongereza BBC kigiye kuregwa n'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal nyuma y'irukanwa ry'umunyamakuru Jacques Metton wakoreraga ishami ryacyo ry'Igifaransa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye uri i Londres mu Bwongereza, Venice Nshimimana. Mwiriwe.
Uriho neza team Ishimwe.
Ya, twumvise inkuru yuko hari abanyamakuru bagiye ku rega BBC. Icyo kiganiro ushobora kuba wagikurikiye?
Nibyo koko, mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabereye i Dakar kuri uyu wa mbere, urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Sempix rwatangaje ko rugiye kurega BBC nyuma y'irukanwa nk'uko bivugaga ry'umunyamakuru Jacques Matin wasezerewe ku mirimo ye azizwa kuba yaragiranye ikiganiro n'uwitwa Charles Nana, umunyamakuru n'umwanditsi ukomoka muri Cameroon uherutse gusohora igitabo yishe Toute la vérité sur l'opération Turquoise. Ni igitabo kivuga ko nta ruhare ingabo z'Abafaransa zagize mu yicwa ry'abatutsi muri genocide yabereye mu Rwanda muri 1994. Umunyamabanga mukuru rugaga Sempix rero witwa Bamba Kase yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kurega BBC. Ati, twashyizeho utwunganira mu mategeko, tugiye kurega BBC ibiro by'i Dakar kubera kutubahiriza amategeko agenga umurimo no kugerageza gusebya umunyamakuru. Uwo munyamabanga mukuru rugaga rw'abanyamakuru muri Senegal yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ko kubera ko BBC yanze gusubiza amabaruwa bayandikiye bayisaba gusobanura ibyemezo yafashe, bahisemo noneho gutanga ikirego mu biro bishinzwe abakozi muri Senegal. Icyo ni ikirego cya kabiri akagira ati ibiro bishinzwe abakozi i Dakar ryagejejweho inyandiko yamagana icyemezo cya BBC kubera ko BBC tigeze isubiza amabaruwa twanditse no tubwiye kandi ko abanyamakuru ba BBC Afrique ishami ry'Igifaransa rikora i Dakar muri Senegal biteguye kujya mu myigaragambyo gusa ariko kugira ngo iyo myigaragambyo ibe nuko byagaragara ko BBC nta bushake ifite ubushake bwo kurangiza ikibazo icyo gihatangwa integuza ukwezi kwarangira nta gikozwe abakozi bakemererwa kujya mu gigaragambyo uko biteganywa n'amategeko ariko nibutse ko umunyamakuru Jacques Mata yahagaritswe ku kazi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uku kwezi turimo rero ikigo akorera BBC kigahamya ko cyafashe icyo cyemezo nyuma y'ikirego cyatanzwe na Leta y'u Rwanda gusa ariko Leta y'u Rwanda yatangarije ijwi rya Amerika ko nta kirego yatanze ndetse dusabye BBC kutwereka icyo kirego idusubiza ko itajya iganira mu ruhame ibirebana n'abakozi bayo.
Ya urakoze Venice. None aba bakozi ba BBC bakorera i Dakar bakire gute ibyemezo bya BBC?
Icyo nakubwira nuko umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Saint Pix ndetse akaba n'intumwa y'abakozi ba BBC Afrique muri urwo rugaga witwa Bruno Sanogo yabwiye ijwi rya Amerika ko BBC ishaka kugabanya abakozi ariko ikabikora yihisha inyuma y'amakosa batigeze bakora. Yavuze ati kuri jyewe barashaka guca umutwe urugaga kugira ngo bashobore kurangiza gahunda zabo zo kugabanya abakozi kubera ko nyuma y'icyumweru kimwe gusa yirukanwe avuga Jacques Mata batubwiye ukuntu iyo gahunda nishyirwa mu bikorwa bizagira ingaruka ku biganiro bya BBC Afrique. Nkuko rero wabibazaga nakubwira ko uyu munsi nibwo BBC Afrique yagabanije ibiganiro akoraga saa sita na nimugoroba ibyari minota 30 byakizwe ku minota 8 aribyo BBC Midi na BBC Soir hakazajya humvikana amakuru y'iminota 5 yo hirya no hino na ya sport iminota 3 kandi guhera uyu munsi imyanya 2 w'umunyamakuru yategura n'umunyamakuru yavuga yavanyweho. Abanyamakuru ba BBC Afrique Dakar rero baravuga ko batazacika intege kubazifashisha amategeko kugira ngo barenganurwe. Uretse Jacques Mata kandi hari abandi 8 bahawe impapuro zo kubiyama, kuri bamwe izo mpapuro zikazamara imyaka 2 kubandi zikazamara imyaka 3 ariko nk'uko twabibwiwe na Bruno Sanogo amategeko yo muri Senegal ateganya ko urwo rupapuro rutarenza amezi 6. Ikinda kongeraho team ishimwe nuko impuruza yatanzwe kuri internet yo gushyigikira umunyamakuru Jacques Martin imaze kugera kurenga ndetse abantu 10,000.
Ndagushimiye cyane Venice Nshimimana uri i Londres mu Bwongereza.
Urakoze nawe.
Imbere ko dusezerana.
Imbere yo gutsezerana mu makuru n'ibiganiro tubafite kuri isaha tusubira tubibutse inkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa batangaje no musiko wa mbere ku gitigiri kimaze kumenyekana gushika ubuca abandi bumugera wa corona kirenga 70,000 bamaze guhitanwa n'uwo mugera, bakaba bamaze kugera hafi 18,000 abashika ku 11,000 mu bandi uyu mugera wa corona baramaze gukira.
Twababwiye kandi ko amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje muri Leta ya Nevada, aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na perezida wa Angola Joao Lourenco ku murwa mukuru Luanda no munsi wa mbere. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri byashimikiye ku byerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Angola hamwe no gufasha abanyangola kurwanya ruswa. Kwindi nkuru, Perezida de Klerk yahoze ari Perezida wa Afrika y'Epfo yasavye imbabazi uno munsi wa mbere yongera asubira ku vyo yari yatangaje ko intwaro karyanisha imiryango yahoze muri Afrika y'Epfo yari izwi ku izina rya apartheid itari cyaha gikomeye cyane gikoregwa ikiremwa muntu. Ibyo de Klerk yabaye umuperezida wa nyuma w'intwaro ya apartheid yabitangaje mu kiganiro yatanze mu ndwi heza kuri television SABC yo muri Afrika y'Epfo. Ivyiyumviro vyiwe ku bijanye n'intwaro ya apartheid vyagumye ari ivyiyumviro bicanishamwo abanyagihugu. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma afasi wigebe Yehuda afashije kwegeranya ibiganiro vyahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje timu Ishimwe.
Mugire ibihe vyiza, mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.